VOA. Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Mwiriweneza nshuti muriko mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubatiye kuri iyi saha kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bicyo bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibicyo bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibicyo 9 no kuri FM 95 n'ibicyo 2 kuri micro muri kumwe na Jefiden yo ngabo
na Louis Bigirimana ndabaramukije mwese.
Igihugu cyiyangaje muri politiki sosiyali yo gufasha abatishoboye, baratubwira ngo harimo bavuye mu bukene. Iyo tugiye kuri tere ukabaza abanyarwanda birukira ku murongo bavuga ngo ibyiciro by'ubudehe kugira ngo bashake gufashwa. Biriya tubona kuri field na statistique bihurira he?
Uwo ni Depite Juvenal Nkosi mu Rwanda avuga ko ikibazo cy'ubutaka buto kiri mu bituma abanyagihugu batava mu bukene. Abakinyi 73 basize ubuzima mu mpanuka y'indege yakorotse muri Colombia kuri uyu munsi wa kabiri. Abanyakuba basezeye mu cubahiro Fidel Castro yahoze ayoboye Cuba, ibyo byabereye mu kibanza citiriwe Revolution ku mugwa mukuru Havana. Perezida aherutse kuva mu matora muri Amerika, Donald Trump yasavye uno munsi wa kabiri ko abaturiye amabendera ya Amerika bari mu myerekano bufatirwa ibihano bikomeye. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza ku byo bunonose mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye ku nkuru yerekeye akarere. Ibiro vy'umushikirizamanza w'u Rwanda vyatangaje ko bitanguje icese itohoza kuruhara abategetsi 20 ba leta y'igihugu cy'u Burundi bagize mwiho nyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Bamwe muri bo bashobora kwagirizwa ivyaha muri sentare hamwe byo kubibonekeza ko bafise ivyo bategerezwa kwishura. Ivyo biri mu itangazo ryatewe ku gikumu na Richard Muhumuza, umushikirizamanza mukuru wa leta y'u Rwanda. Iryo tangazo rimenyesha kwitohoza muri iki gihe rishimikiye ku bantu 20 ku bw'amakuru amaze kwegeranywa muri iki gihe basabwa n'ibiro by'umushikirizamanza mukuru wa leta gusigura ku byagirizo bibakurikirana no guha akaryo ivyo biro gufata ingingo nimba abo bantu bagirizwa bo kwagirizwa icese canke batokwagirizwa. Ibiro vy'umushikirizamanza mukuru wa leta vyiteze ko abategetsi b'u Burundi bazokorana navyo mu kiringo citoze.
Abakinyi 76 nibo basize ubuzima mu mpanuka y'indege yakorotse muri Colombia kuri uyu munsi wa kabiri. Leta ya Brazil yatangaje ikigandaro cy'iminsi 3 ku bantu bahitanywe n'iyo mpanuka bagwiriyemo abakinyi b'umupira w'amaguru wa Brazil. Abategetsi muri Colombia batangaje ko abantu 6 barokotse iyo mpanuka y'iyo ndege yari ije iva i São Paulo muri Brazil. Ikigo cyashinze guhangana n'impanuka kivuga ko umukinyi agira 6 azi ku izina rya Helio Helmito Zampierre Neto yatabarijwe. Amahirwe yuko hari abandi babarokotse ntaramenyekana. Abategetsi bajejwe iby'indege batangaje ko iyo ndege yoba yagize ikibazo mu buhinga by'ibyuma.
Amakuru y'hirya no hino twabateguriye. Abanyakuba basezeye mu cubahiro Fidel Castro yahoze ayoboye Cuba, ivyo vyabaye mu kibanza citiriwe Revolution ku mugwa mukuru Havana. Kuva ku munsi wa 3 iminyota yiwe izotemberezwa mu gihugu cose mu bizomara iminsi 3. Iyo minyota izotera ijanwa mu seruko bw'igihugu mu bikurikira inzira inyuranye n'inzira Castro yafashe igihe we n'abarwanyi biwe batera bagana ku mugwa mukuru Havana bava mu mitumba ya Sierra Maestra imbere yuko afata ubutegetsi mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi 1959. Ibirori byo gusezera Castro vyatangiye ku munsi wa mbere ku mugwa mukuru Havana no mu gisagara cya Santiago kiri mu buseruko bw'igihugu aho Castro yatanguriye revolution yiwe mu mwaka w'igihumbi 1953. Fidel Castro yitavye Imana ku munsi wa 5 w'indwi turangije afise imyaka 90 nyuma y'indwara yaramaranye igihe kirekire catumye urupfu rwiwe nticatangajwe. Ikigandaro c'iminsi 9 caratangajwe na leta. Iminyota yiwe izoshingurwa ku munsi w'Imana mu gisagara ca Santiago de Cuba.
Perezida wa Korea y'umumanuko Park Geun-hye atangaza ko yiteguye gutanga imihoho akava ku butegetsi mu buryo butunganijwe neza mu gihe inama nshingamateka y'ico gihugu yotora itegeko ribimusaba. Perezida Park yabishikirije kuri wa kabiri mu ijambo yashikirije abanyagihugu kuri televiziyo y'igihugu. Yashikirije ico bamwe babona ko kidatomotse neza kandi kirimo amahinyu mu kuvuga ko yiteguye kuva ku butegetsi hisunzwe ikirangamisi hamwe n'amategeko y'igihugu kandi umugambwe uri ku butegetsi n'abarwanya leta babanje kwicara hamwe bakabona ko igihugu kizobandanya kirongorwa. Umushakashatsi mu bya politike Professor Cho Wombin yigisha kuri kaminuza ya Sung Kyung Kwan yatangaje ivyo yashikirije kwa uburyo bwo kurondera kuguma ku butegetsi. Nayo bamwe mu batavuga rumwe na leta bamenyesheje kwa imvugo ya politiki yo kugomba kuguma ku butegetsi no kurondera gushigikirwa n'umugambwe wiwe. Perezida Park niwe mukuru w'igihugu wa mbere muri Korea y'umanuko yatanguye kwagirizwa kurya ibiturire. Umushiriza manza wa Republika yagiriza Park kuba yarafashije mu ikoreshwa mu gufasha umugenzi wiwe Choi Soon-sil n'uwahoze amufasha An Jong Bun mu gusaba amasosiyete akomeye muri Korea gutanga igituriro cy'imiliyoni 65 z'amadolari ku yandi mashirahamwe abiri iyo muri ico gihugu.
Mwananya gukwikira makuru yo hijyano hino kuri Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida aherutse kuva amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasavye no musiko wa kabiri ko baturiye amabendera ya Amerika bari mu myerekano bofatirwa ibihano bikomeye. Ivyo naho sentare kizigenza ya Amerika yafashe ingingo ivuga ko ivyo bikingiwe n'ubwigenge bwo gushikiza ivyiyumviro. Trump avuga ko ata muntu n'umwe yotegerezwa guturira ibendera rya Amerika ngo mu gihe ivyo bibaye hategerezwa kuba inkurikizi kumbure kwa n'ubwenegihugu canke gufunga umwaka. Ivyo Trump yabitangarije ku rubuga Twitter. Ivyatumye Trump atangaza kuri Twitter ivyo ico cimviro ntivyamenyekanye buno nyene. Ivyo bibaye imisi mike y'inyuma y'ukwishure kaminuza muri leta ya Massachusetts mu buraruko bushire ubuseruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifashe ingingo yo guhagarika kuduza amabendera ya Amerika inyuma yuko abanyeshuri baturiye ibendera mu mugambi wo kwiyamiriza insinzi yatangaje abantu ya Donald Trump mu matora y'amakuru y'igihugu yabaye muri Amerika hahezinde indwi zitatu. Iyo shure kaminuza ryo muri leta ya Massachusetts ryamenyesheje ko ryakira neza ibiganiro bibaye mu mahoro ku byerekeye ibendera ya Amerika ryubahwa n'imiliyoni y'Abanyamerika. Bitegekanijwe ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia aba ku itariki 30 z'ukwezi kw'11 yamara umuyobozi w'urwego rujejwe amatora mu gihugu yatangaje ku munsi wa mbere kwayo matora azosibishwa. Mu buryo butoroshe bwerekeye amatora mu gihugu abaserukira imiryango kavukire n'intara abatoye ibice 50% by'abagize ishami ryo hasi n'ishami ryo hejuru mu nama nshingamateka. Amatora ya perezida muri Somalia ntashobora kuba gushika abandi bashingamateka basigaye batowe. Ivyo no kuvuga ko bizofata ikindi gihe n'imbere yuko amashingamateka bahitamwo perezida mushasha ngubwo bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Umuyobozi w'urwego rujejwe amatora mu gihugu yatangaje ku munsi wa mbere ko perezida mushasha azotogwa imbere y'uko umwaka urangira. Mari vyagirizo vya ruswa, iterabwoba no guhindura abaserukira abandi mu buryo budakwiriye vyarageramiye umugambi werekeye amatora. Bamwe babona kwivya bibazo bizogeramira ibizova mu matora.
Tugarutse ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abajejwe ibikorwa byo gutabara muri leta ya Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko hari umuriro wadutse mu gisagara cha Gatlinburg kiri mu manuko bw'iyo leta ya Tennessee uhitana amazu n'ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwa. Inyubakwa 30 zahiye harimo n'amahoteli 16 aranga kahise ariko ntabahasize ubuzima baratangazwa. Abantu 1,200 bimuriwe mu mahema, abashika 12,000 nabo nta muyaga nkuba bafise.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu n'umwanya w'amakuru yo mu karere tubahere mu Rwanda kuva igitigiri kinini cy'abanyagihugu bari mu mwuga w'uburimyi kandi aho barima hadahagije ni intandaro y'ubukene bugaragara mu Banyarwanda. Ibi byatangajwe na bamwe mu bagize inama nshingamateka mu nama yabahuje n'umushikiranganji w'ubutegetsi bw'igihugu n'uw'uburimyi mu kiganiro ciga ku isano iri hagati y'ubukene n'uburimyi. Ibindi kuri inkuru twumviza umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Abaturage bagera kuri 70% batunzwe n'ubuhinzi. Imibare yatangajwe na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gerardine Mukeshimana igaragaza ko mu baturage bakora ubuhinzi abagera kuri 90% bafite ubutaka bugera ku gice cya hektari. Mu kiganiro cyahuje abagize inteko ishinga amategeko n'abaminisitiri babiri ubutegetsi bw'igihugu na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi bareberaga hamwe isano iri hagati y'ubuhinzi na gahunda yo kurengera abatishoboye. Abadepite bagaragaje imbogamizi y'ubutaka buto buhingwa nk'imwe mu mpamvu zituma abaturage batava mu bukene.
Uretse abageze mu zabukuru, abandi batishobora kubera amikoro make babiterwa no kutagira ubutaka n'ibishanga bikaba bidatunganije kandi ariho mbona hahungirwa.
Birabaza ubona umuntu yari ubutaka bwa leta agashyiramo inkebyiri nk'eshatu zidafite umusaruro kigenderwa gwicara Kigali.
Ubu ngubu ubutaka bwatewe n'indwara zitandukanye, imyumbati baratera igapfa, icyo bateye cyose kirarwara.
Iyo urebye ku bantu 90% batunzwe n'ubuhinzi ukana ubutaka bwacu uko bungana, abaturage biyongera, ubutaka butiyongera, akwiye kongera gufata ingamba. Dufite igishanga kinini cy'umugezi wa Nyabarongo utwara mu by'ukuri aho ubutaka bwinshi, kiriya gishanga twakibyaza dufite umusaruro.
Leta ivuga ko yashyizeho gahunda nyinshi zikura abaturage mu bukene. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka yasobanuyeho gahunda ya Gira inka, inkunga y'ingoboka ihabwa abatishoboye n'izindi gahunda nyinshi leta yashyizeho hari aho zimaze kugeza abaturage. Mu minisitiri Kaboneka yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene babarirwaga kuri 58.9%, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2014 bari bageze kuri 39.1%. Uyu muyobozi yemeza ko mu mwaka w'ibihumbi 2021 mu Rwanda habarirwaga batindinya kujya bagera kuri 40%, mu gihe mu mwaka wa 2014 bari bageze kuri 16%. Depite Nkusi Juvenali yavuze ko nubwo gahunda zishyirwaho ari nyinshi ariko imibare itangwa y'abavuye mu bukene idahura n'ibigaragara iyo abaturage basuwe ku misozi yabo.
Igihugu cyiyangaje muri politiki sosiyali yo gufasha abatishoboye, baratubwira ngo harimo abavuye mu bukene. Iyo tugiye kuri tere ukabaza Abanyarwanda birukira ku murongo bavuga ngo ibyiciro by'ubudehe kugira ngo bashake gufashwa. Biriya tubona kuri field na statistique bihurira he? Ntekereza yuko ibyo batubwira bavuga ukuri. Ese politiki zirakurwa muri context y'uko 70% n'abahinzi bahinga kuri gice cya hektari? Ese gice cya hektari ugihinze cyagutunga?
Ihurizo rikomereye abanyarwanda benshi muri iki gihe ni uko umubare munini w'abanyarwanda bakora ubuhinzi n'ubworozi kandi bakawukorera ku butaka butoya. Ibi bikaba bituma ibiva mu buhinzi bidatunga abahinzi ubwabo ndetse ngo babashe gusagurira amasoko. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda Gerardine Mukeshimana yavuze ko hatekerejwe ko ubutaka budakoreshwa bwatangira kujya bubyazwa umusaruro mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ubutaka buke bugaragara mu gihugu.
No mu nama y'abaminisitiri w'ubushize hashyizweho itegeko cyangwa iteka ry'uko buriya butaka bwagenda bucungwa bukagenda bubyazwa umusaruro. Ni ikintu natwe twabonye nka guverinoma turimo turagenda dushyiramo ingamba z'ukuntu ubutaka bwose buhari bwagenda bubyazwa umusaruro. Hari na gahunda nyinshi z'uko bwanagenda bukodeshwa abantu bakabubyaza umusaruro, hari n'uko bwanagaruka. Ngira ngo mu itegeko ry'ubutaka hari uko ubutaka bwatakaye abantu badakoresha, yuko hari bugenda butangirwa raporo bukazagera n'igihe bugaruka mu maboko ya leta.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho mu Burundi, nyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho bagabiye igitero ku mujanama mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya president Nkurunziza wiri Nyamitwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere, igipolisi cyemeza ko bakoze ico gitero bari batumwe n'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda harimo n'umusirikare w'u Rwanda. Ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza.
Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abantu bategereye wiri Nyamitwe bari hagati ya 5 na 10 bamutegereye hafi yo muhiriwe muri karitsiye ya Kajaga komine Mutimbuzi mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara cha Bujumbura. Pierre Nkuriki yasigura ko bamurashe bateshejwe n'umwe mu bapolisi yari asigaye acungereye urugo rwa Nyamitwe n'abasirikare bari ku ibarabara rikuru rya Bujumbura Gatumba rija muri Congo uciye ku mupaka wa Uvira. Umuvugizi w'igipolisi atubwira ivyahononekariye n'ibigwanisho vyakoreshejwe.
wiri nyamitwe yaratahutse ku rugo rwiwe mu kajaga baca baramurasa bararasa iyo modoka yari imureruye baranamukomeretsa bukebuke ku kuboko abo bari kumwe nabo umupolisi umwe mu bamucungera umutekano yaciye yitaba Imana hanyuma umushofe nawe wiwe w'umupolisi nyene nawe arakomereka ku itako no ku munwa akaba ariko aravugwa barashije iyo modoka bakoresheje inkoza Kalashnikov baranaterana grenade zishika kuri zitatu imwe niyo yaturitse zibiri ntizaturitse mu gitondo abaje umutekano bakaba bashoboye kuzitoraho.
Pierre Nkurikiye yemeza ko abateguye kwica w'inyamitwe bari Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda kandi bakabana n'umusirikare w'ico gihugu.
Ni umugwi usanzwe umurondera kugira umwice abajeje umutekano bari barabimenye baranafatamo bamwe hariho umusirikare umwe mutoyi yitwa Caporale Nduwimana Jean-Claude yari yigeze gufatwa afatanwa na inkoho y'ibita pistole zibiri acara navuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu Rwanda harimo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi bose bari Kigali ko ari bo batuma abo bantu kugira ngo bamugandagure uwo mbere umusirikare mutoye yafashwe yari yanavuze yuko abo mu Rwanda batanze amategeko ino bishyeza bigashikira ku wundi musirikare w'umukoroneri yitwa Dushimagize Dieudonne batazira gangi ubonaho nyine akaba yarafashwe ubakaba azari mu gasho niwe rero bari abo mu Rwanda bakorana nawe ngaha mu Burundi agacategura kongera akegeranya iyo migwi inkozi z'ikibi bagaheza bakaza bararondera kwica indongozi.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari umusirikare yafatiwe ahitwa mu Kinyinya hafi ya kajaga habereye igitero cyagizwe kuri Nyamitwe nabajije umuvugizi w'igipolisi ko umusirikare yari mu bateye canke ko ari umwikeko gusa
abafatwa iyo hakozwe icaha nubwo ba umufashe ariko aragikora urazi yuko abafashwe kumvaza amatohoza mu gifaransa bavuga ngo umuntu wese afite presomption d'innocence nubwo umufata ariko arabikora no kuvuga rero ko bafatwa kumvaza amatohoza ariko abajije umutekano ntawe bakunze kwihenda kuko siwe wenyine yoba yari muri kariya karere ari umusirikare kugira ngo ashafatwa nuko ababonye uruhara aba yagize muri ibyo bintu.
Igipolisi kimenyesha ko yari inshuro ya gatatu y'inyamitwa simba umutego w'abantu bashaka kumwaka ubuzima. Umuvugizi w'igipolisi asigura ko izindi nshuro zibiri abajejwe umutekano babimenye hakiri kare bazeburizamwo. Sijyambere Burundi bwagiriza u Rwanda ko rufise uruhara mu bitero bitandukanye vyakozwe ku bategetsi kuva mu mwaka uheze. Akarorero ka hafi ni urupfu rwa Hafsa Mosi, umushingamateka w'u Burundi mu nama nshingamateka y'ibihugu by'umuryango wa EAC yiciwe Bujumbura mu kwezi kw'indwi uwo mwaka. Nibitero vyakozwe mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi mu kwezi kw'indwi mwaka w'2015 leta yavyegetse ku Rwanda. Mbere abategetsi b'u Burundi bavuga ko bafise ivyemezo ku Rwanda rwahaye ibigwanisha abana bafise imyaka iri munsi ya 18 bakanemeza ko batanze ivyo vyemezo mu ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi UNICEF. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC tukivuga ku makuru yerekeye igitero cagizwe ku munsi wa mbere ku mujanama wa president w'u Burundi wiri Nyamitwe. Igisirikare cy'u Rwanda cyateye ivyatsi ivyagirizo by'igihugu cy'u Burundi bivuga ko u Rwanda rwoba rwihishije inyuma y'umugambi mubisha washatse guhitana wiri Nyamitwe umuhanuzi wa president Pierre Nkurunziza. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Rene Ngendahimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari ibintu Burundi buvuga atabimenyetso. Yavuze ko ari ugushaka kwinjiza u Rwanda mu bibazo by'u Burundi. Iyindi nkuru ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa.
Cyo nakubwira cyo nuko ayo makuru atariyo, ayo makuru ntabwo ariyo kuko icyambere cyo nuko natwamenye yuko yawiri Nyamitwe ngo yagerageje kwishwa mu ijoro ryakeye ku binyamakuru n'abandi namwe mwese mwari. Nkamara rero ko babivugwa n'u Burundi ko bagiye kumwica hari abahuriye n'u Rwanda mu by'ukuri ntabwo bitangaje cyane kuko n'ibihuha kurusha kuba mukuru. Niba hari umusirikare mu Rwanda bavuga ko yafashije cyangwa se ari inyuma y'ibyo bikorwa, uwo muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi akaba yavuga ati uwo musirikare yitwa runaka. Bimuranga ni ibi ngibi byakorewe muri iki gihe n'iki ngiki, ndetse agatanga ibimenyetso bifatika. Ni ukuvuga ijambo nk'iryo ngiryo utabitangira ibimenyetso, ahubwo mwakabaye wenda mumubaza mwebwe uti uwo musirikare w'u Rwanda muvuga mwamumuzi, nawe Urundi wa Kigali wababazi, naho kuvuga ngo uwo bafashe ababwira ngibi mu by'ukuri numva nta komateri nabikoraho, kuko kereka bavuga bati umusirikare w'u Rwanda n'uyu nguyu ariko ndi neza ko ntawe bafite. Niyo mpamvu tuzavuga ndi bigiye
kuba bavuga ko ari ku nshuro ya gatatu ibindi bitero bya mbere igipolisi cyagiye kibiburizamo byo kandi bakagaruka ku bindi bitero byagiye bigarubwa mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu mwaka ushize wa 2015. Kuba baguma kuvuga ko ari u Rwanda ibyo byo mubifata mute, murabivugaho iki?
Ibyo ni byo natangiye nkubwira, n'ibyo kuri abaturanyi bacu b'u Burundi barashakisha uburyo bwose bwo gutwinjiza mu bibazo byabo, kandi mu hakoreshwa uburyo bwose kutudraginga muri ibyo bibazo mu buryo bwose, ariko mu by'ukuri u Rwanda ntaho ruhuriye nabyo byaba hafi cyangwa kure, kuko ibyo byose byaravuzwe yesi, ariko ntekereza kugeza uyu munsi nta kimenyetso na kimwe gifatika cyari cyagaragazwe kigaragaza urwo ruhare rw'u Rwanda. Mwakabaye namwe rero nk'abanyamakuru mukora analysis y'iyo makuru mufata iyo on conclusion cyangwa se mufata imyanzuro yayo, kuko kuvuga ibintu utabigaragariza ibimenyetso at the end of the day bihinduka propaganda. Propaganda rero ntabwo ari amakuru, ni propaganda nyine.
Ibiko bije bikurikira umwe mu banyarwanda bigeze gufatwa bakavuga ko ari umusirikare wari mu rwego rw'iperereza ku mazina ya Cyprien Rucyahintare, mwebwe ku ruhande rw'u Rwanda mwise ko ashobora kuba yari umujura, ibyo byo ntabwo bishobora gufata indi sura?
Ugeze neza no kugaruka kuri iyo kesi yo Cyprien, kuko ntabwo yaje kugaragara ko umuntu ntahazwe muri RDF, nta n'ikimenyetso cy'ubusirikare bigeze producing ariko nakubwiraga. So, ni ibikuru biba biremekananyije gusa ariko bidafite ireme. So, ngira ngo niba byibuka neza ntabwo bigeze bashobora kugaragaza identity y'uwo musirikare, kuko nta n'uwo dufite muri records zacu. So, ntabwo wavuga ngo twafashe Eric bagira ubusa ngo uwo munyarwanda ngo ni umusirikare wa RDF utari umusirikare wa RDF ngo yitwe
ni yeto. Na koroneri René Ngendahimana, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, turabashimiye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Leta y'u Burundi bicishije mu itangazo ryashizwe ko igikumu n'umunyamabanga mukuru Philippe Nzobona riba inebagura bikomeye abaraye bahatswe kugandagura Willy Nyamitwe, umujanama mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida Nkurunziza. Nzobona riba muri iryo tangazo avuga ko ubutumwa Pacifique Nininihazwe arongo ishyirahamwe FOCODE yacishije ku rubuga ngurukanabumenyi bwa Twitter yiwe igenekerezo rya 2024 ari icyemezo gikomeye cy'uko we n'abaheruka gutumirwa mu nama nshingamateka y'u Bubiligi bari nyuma y'umutekano muke uvugwa i Bujumbura. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Nininahazwe, Pacifique yahakanye ivyo birego atera ivyatsi abakoze ico gitero.
Icya mbere cyose ni uko tuvuga yuko tubabajwe cyane n'ibintu by'ubwicanyi bibandanya bikomera mu gihugu, abariko baricwa, abariko bararaswa bose n'abana b'u Burundi, baba abari mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza cyangwa baba bari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. twumiwe twumvise aya majambo y'umuvugizi Philippe Nzobonariba ubwa mbere bwo amajambo ariko arashira ko na majambo yavuzwe na Reveriano Ndikuriyo bitwa ko ari umukuru w'inama mpuzamateka aho yavuga ko mu makaritsiye ya Bujumbura hamwe abantu bokora ko abanyagihugu bazoheza bakaronka amaparsele. Ibyo rero byarahejeje vuba birandikwa muri raporo ya FDH byongera kandi birandikwa n'ikinyamakuru L'Humanité cyo mu Bufaransa. Iyo tweet bariko baravuga ni tweet natanze umutwe wa article w'inkuru yatanzwe n'ikinyamakuru L'Humanité cyo mu Bufaransa. Ikindi kintu twovuga kuri bino bintu ni uko ari akamaramaza ku bantu bitwa ko barongoye igihugu. Uravye kuva havuzwe ibizikuraswa bya Wiringamitwe atanu umunsi urahera bamaze kwagiriza ubwa mbere baciye bavuga iyo FDH nyine uravye byanditswe n'ikiriho atari mu 15 irahera barase Wiringamitwe. Mu nyuma uyu munsi mu gatondo urumva uwo muvugizi wa leta yavuze izina ryanje yongera buri gihugu cy'Ububiligi. Amasaha nk'abiri inyuma gusa umuvugizi w'ipolisi nawe avuga iby'igihugu cy'u Rwanda na kamara amaza kubona abantu bitwa ko barongoye igihugu bakinisha ibintu bene ibyo bakinira ku buzima bw'abantu bakavuga amakuru yose bishakiye akatohoza na ritoyi ribanje kuba.
Iyo Twitter bavuga mwanditse mwayanditse ku munsi wejo nk'uko bariko barabivuga muri ayo matangazo atandukanye.
Iyo nkuru yasohotse mu kinyamakuru L'Humanité itariki 23 z'ukwezi kw'11 hanyuma nanze kugera isanzwe abandi bose babonye inkuru yanditswe ku Burundi ndaheza ndabishyira kuri Twitter buke itariki 24 z'ukwezi kw'11 ntaho bihuriye n'ibyo bariko baravuga ajya n'amajambo ya Reveriano Ndikuriyo.
Ariko si ivyo gusa mwagirizwa Pacifique ari kandi yuko mushaka kugumura abatari bake bagahera ngo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2015
abara batanyambika ntabara batambika uwo wese atemera ikimingo cya gatatu cyangwa urunziza murazi yuko haba kuniga abantu haba kubata mu binogo rusangi haba gufata abakenyezi ku nguvu haba gukora amari yose ashobora kwibazwa bamaze kubigira ku bantu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Kumbeshya no kunyambika ibara byo numva ari bitoyi murabyo byo bagirira abandi barundi.
Murakoze Pacifique ninahazwe kuri uno mwanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe cyane.
Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi butangaza ko bwiyamirije igitero cyabaye ku wa 28 mu Nyonyo abashaka kugandagura umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha makuru mu biro bya Perezida Willy Nyamitwe mu itangazo ryashikirijwe kuri uyu wa kabiri ku wa 29 ukwezi kwa 11 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikishije ku buserukizi bwayo mu Burundi yateye akamo abari mu gisagara cha Bujumbura ko boguma mu mutekano mu kurindira ko amatohoza kuri ico gitero akogwa Amerika ihereza isaba ko abantu bose bahagarika intureka bakaja mu nzira y'ibiganiro bihuza bose ataho bihengamiye kugira hatogwa umuti w'ibibazo vy'u Burundi. Imbere yuko dusezerana tubibutse ngingo nkunguru z'amakuru twari twabateguriye. Ibiro by'umushikizamanza w'u Rwanda byatangaje ko bitanguye icyese itohoza ku ruhara abategetsi 20 ba leta y'igihugu cy'u Burundi bagize mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abanyakiba basezeye mu cubahiro Fidel Castro yahoze ayoboye igihugu ivyo vyabereye mu kibanza citiriwe Revolution ku mugwa mukuru Havana. Perezida aherutse kuva mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasavye uno munsi kuwa kabiri ko abaturiye amabendera ya Amerika bari mu myerekano bufatirwa ibihano bikomeye. Ivyo naho sentare kizigenza ya Amerika yafashe ingingo ivuga ko ivyo bikingiwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Bitegekanijwe ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia aba ku itariki 30 z'ukwezi kw'11 yamara umuyobozi w'urwego rujejwe amatora mu gihugu yatangaje ku munsi wa mbere ko aya matora azosibishwa mu buryo butoroshe. Bwerekeye amatora mu gihugu abaserukira imiryango kavukire n'intara batoye ibice 50% by'abagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Ushuti mwese mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya ahani hagarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo dushimiye engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yegeranije amakuru twabashikirije. Ndabifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.